Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti muteza matwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe mu biganiro vya ino genekerezo rya 8 ry'ukwa gatandatu muri 2017 muri siya 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndabaramukije kandi ndabahana ikazi.
Ngo twaramaze kuzirikana ngo nipata nurugi ugasanga rikara gufata nabi ngo naho kinshira ntanje ntaho nkigushira ugasanga rikara gukoresha nabi bigashika uwo urumugabo ugatukomoka mu rugo kamuhunga.
Uyu numwe mu banyagihugu mu ntara ya Cankuzo bavuga icago na kunteguro yitegeko yitegekanya ko ata murundi numwe yobana n'umushinga ntahe canke n'umufaso nibatigeze bandikwa imbere y'amategeko. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu hagataho turi ku munsi wa kane tubafitiye ibiriko biranugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi navyo nyene ntimuze kubisiba. Ariko imbere kuja mu ntara no makambi mbanze ndababwire yuko masaha make cane gose nyuma y'igihe cababa ukwezi akombwe mu mabanga yiwe yo kuyobora ibiro vy'igihugu bijeje gutohoza ivyaha FBI James Comey aza kugira ico avuga imbere y'umugwi munamashinga mateka ujejwe amatohoza ngaha muri Amerika. Comey aza kugaruka ahanini ku matohoza yakoze ajanye n'imigenderanire perezida wa Amerika Donald Trump na perezida w'Uburusiya Putin buba bafitaniye. Araza kandi kugaruka ku ruhara rwa leta y'Uburusiya mu kwivanga amatora ya perezida aheruka hano muri leta z'umwe za Amerika. Iryo sango rero ririndiranywe igishika n'abanyamerika batari bake. Abagwanyi bikekwa kuba arabu muharibo kwa Haram barateye kuri no wa gatatu igisagara ca Maiduguri mu buraruko bushuruseruko bwa Nigeria. Ivyo bitero vyarimwo ibisasu bikomakomeye vyatumye abanyagihugu batari bake batizabu barahunga. Kuno wa gatatu kandi bisasu vyarumvikanye mu gisagara ca Jidari Polo kiri ku mugwa mukuru wa leta ya Borno. Umuvugizi w'igisirikare ca Nigeria General de Brigade Sani Usman yatangaje abicishije ku rubuga rwe rwa WhatsApp ko hari abagwanyi b'umuharibo ko arame bashatse gutera igisagara ca Jidari Polo. Yamara ko bose bafashwe kandi ko umutekano wagarutse cane mu kwezi kwa 12 mu mwaka uheze. Perezida Muhammadu Buhari yari yatangaje ko umuharibo ko arame watujijwe n'abasirikare ba leta ko abagwanyi kandi bawo bahungiye mu ishamba rya Sambisa. Yamara ibitero n'ubu bikaba bikibandanya aho abakamikaze babandanya gutera ku nkengera za Maiduguri. Abarongozi mu gisata c'indero muri leta imatongo muri Sudani y'umanuko bateye akamo kuri no wa gatatu abanyeshure ibihumbi kugira ngo basubire ku mashure naho hakiri ibibazo bitari bike vyugarije imiryango yabo. Ni mu gihe kandi hari amashure atari make yagizwe ibirindiro vy'abasirikare ba leta hamwe n'abagwanyi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Abarongozi mu vy'indero hamwe n'ishami rya ONU gitahabana murantunga UNICEF bamenyesha ko ari vyangombwa ko haba umutekano ukwiye kugira ngo abanyeshure bashobore kuguma ku mashure yabo. Bavuga kandi ko abanyeshure baharugwa mu 40,000 bahevye amashure bivuye ku ntambara imaze imyaka irenga itatu. Hassan Orbano, umushikiranganji w'indero, yatangaje ko leta hamwe n'amashirahamwe y'abagira neza bategerezwa kwitaho gusumba indero y'abana b'abanyesudani y'umanuko. Orbano avuga kandi ko hari kirinzitizi ku bana babigeme bataja mu mashure bivuye kubaja kubaka bakiri bato. Radio Ijwi ry'Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 90 na FM 95 n'ibice mu bibiri mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ari wezi tatu akaburungu radio yacu voa.com no ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe imbere yo kuja mu ntara tubabwire ko umushikiranganje ubutare n'agataka mu Burundi yemeza ko mu misi ya vuba ikibazo cike na ry'umuyaga nkuba kigiye gutoregwa umuti ariko ko memanira kizamenyesha ko igiciro cy'umuyaga nkuba kigiye kuduga agahamagarira abantu kwitegurira kuziganya umuriro mu gihe bizoshika umushikiranganje ko memanira kiza yaraye yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku mugoroba w'uno wa gatatu tumutega amatwi
Mubyerekeye umuyaga nkuba ngira ngo murabona neza yuko umuyaga nkuba wagumye ari muke naho mu bushikiranganje takutagize leta irafasha ngira ngo hubakwe amasoko ntanga nguvu eka mbere n'amakontra mwamwe ajanye n'umuyaga nkuba turutse kuzuba arajaho ariko kubera ibihe byagiye bituma ibica nk'ibiriya bihungabana uko ibikogwa twifuza ko bigenda byavuye bigenda bihura nabyo nyene bihungabana bigacha bituma rero umwimbu igihe twawuharurira ko kutugiza kwa twawuronse bica bituma igihe cyo ngaciyongera kugira ngo uyo mwimbu uboneke uno munsi rero tumaze kubona ibyo byose niho leta yafashe iyindi ntumbero shasha yuko turondera umuyaga nkuba wihuta kugira ngo ikintu cyitwa ibikijuhana hana umunyaga nkuba kubera ko abari muke gihagarara yihuta gihagarare hanyuma tubandanye rero turondera umwimbu ugenda wiyongera uko ibikogwa bizoba biriko biratera imbere nubamenyesha rero yuko ico kijanye ni guhagarika ibihana hana ry'umuriro gisigaje umwanya muto nirinze kuvuga ikiringo nyacu kubera iki kubera yuko kundi bitangura kizogira amanam turabe neza aho igikoga tukigejeje hanyuma tubahe neza urutonde igiciro cy'umuyaga nkuba kizoca kizohinduka ibyo byose tuzabwira kizoja hejuru ariko umuyaga nkuba uboneke twebwe bene kuwukoresha twiga ubundi buhinga rero gukoresha umuyaga nkuba igihe bikenewe nta kindi kitubasaba ni kuwukoresha nk'uko mukoresha amatelefoni inite za telefone umuntu hazigera baraduza mukagura amakarte kandi ugatelefona bikenewe ari umuntu ukamutelefona umuharandevu gusa ariko ntiwirwa mu telefona ngo mubwire histoire yose ngo mahuganira uramuhaye randevu aho muhurira hama umuganyiriza n'umuyaga nkuba rero niko ugiye kugenda umuyaga nkuba uboneke asigare ari abawukoresha bonyene babwirizwa kwitunganya murabaza mu Rwanda ngene bimeze mu Rwanda ngene ragura utuyinite kukiko baraza kamara kumuyaga nkuba kandi muzoraba ko hatazocahinduka byinshi nta hantu hari umuyaga nkuba uzimbutse nk'iburundi muzobabaze hazogira ahantu mubaze umuyaga nkuba uzimbutse nk'iburundi nta biri mu bituma umuyaga nkuba utaboneka
uyu yari umushikiranganje w'ubutare n'agataka mu Burundi ko memanira kiza yari kwavuga yuko umuyaga nkuba ushobora kuzoduzwa mu misi iri imbere ariko ikibazo kivugwa muri ico gisata cuko imakartie atandukanye atagira umuyaga nkuba kigakemugwa ijuga y'Amerika rero twashatse kumenya ico ishirahamwe ry'abaguzi mu Burundi ribivuga ko ariko ntiturashobora kubaronka tugashobora kuronka baserukira iryo shirahamwe muraza kumva ico bagona kuri iyo ngingo mu makuru ya yo hanyuma yavugwa mu ntara duhereye mu ntara ya Cankuzo hari ukutabona kumwe itegeko ry'umukuru w'igihugu ritegekanya ibihano kuba abana bidace mu mategeko mu gucikiza hamwe no guharika bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo barashima rero iyo ngingo abandi bakavuga ko yije guhonyanga agateka kabo ivyinshi kuri no nkuru no munyamakuru wacu Haisa Lilian inamahoro
ibihano by'umunyororo wa mezi abiri hamwe n'ihadabu ry'amafaranga ibihumbi amajana abiri bitegekanijwe mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kwa 22 ukwezi kw'icenda umwaka w'2016 ihamagarira abari babanye batanditswe muri komine kutarenza umwaka batarandikwa nimwe mu mvo nyamukuru ituma bamwe mu banyacankuzo bijukiye kuragana ku bwinshi imbere y'amategeko ingo zigera kuri 25 nizo ziragana buri yinga nk'uko amakuru dukura muri komine cankuzo abimenyesha iki gitigiri akabari kinini bageranije uko vyahora Donatira ni jimbere wo kugacimbira mutobo umutumba muhweza amazi imyaka indwi abana n'umugabo avuga icatumye biyandikisha inyuma y'iyo myaka
kubera musitanteri yateye akamunye kubera ko umuntu ataroca mu mategeko aroca umugore we bamwirukana cyange umugabo we bace bamupfunga Nana umva wawa kwemera kupfungwa nyene twaciye tugiye ati reka tugende
Bamwe mu baherutse kuraganishwa mu ikomine ijwi rya Amerika ryashikiriye ryabasanze akamwemwe kabasya Safari Luciano na Kankindi Josiane bamaranye imyaka 10 bagira bati
ndaryohewe kweri nk'ubuzima bushaje kare kigira kabiri byambabaza kubona iyo myaka 10 yose iheze tutaraje mu komine n'umugore abandi bagenda Nuno nitiza nabana bashitubashira mu kitabo gikuru mu ikomine kandi baje ku ruhande ntibaje mu kitabo gikuru nazo bakarusha gose karo kwiyongera
Ubure biranezereye cyane ndiyumva nyene gose nyene ko ndi mu kara Safari Luciano darushitsemwo umukenyeza kwi kandi hoho nani numva umengo mbuzima naho ndi umukenyezi nasa nuko nyene emwe ndi umuntu wo ngaho umwanya sinari nitetse yuko nubatse
Yamara haruhande ababa negerejwe nuko basezeranye imbere y'amategeko hari n'uyundi muce udashimishwa n'iyi ngingo kubgabo bigasa naho kubafata kugahato Misago Squaridi yemeza ko makenga kiri yose
iyo ngingo mu bisanzwe yo kwandikisha niyo mugabo ariko uwo mwandikije kandi ari gihe ashobora kugira abonye mwarandikishije yitwara nabi agaca avuga ati ngo twaramaze kuzirikana ngo nipata nurugi ugasanga ari karagufata nabi ngo naho kinshira ntanje ntaho nkigushira ugasanga ari karagukoresha nabi bigashika uwo urumugabo ugatukomoka mu rugo kamuhunga
ivyo kwiritegeko litegekanya ko abagabo bafise abagore barenga umwe ko bategezwe kwandikisha uwa mbere muri bose bamwe mu bagabo bo kumutumba Nyarurambi bavuga ko bisa no guhunyanga uburenganzira bwabo bwo guhitamwe uwo bishimiye
ibyo niba guhambira ku muntu urego utamushaka n'umugabo nuko niba muhambira ku muntu utamushaka bifaranye nuko nyine babumvikanye batumvikanye raca hitamo kwironderera uyundi
yaho leta nayo ne nta muntu yo kwemeza ku nguvu kwandikisha umukenyezi ku nguvu ataramukene nizandu umuntu yabayararaje umukenyezi mwabo bangahe batatu yo bafise Oho bamwe bahagusumba ubundi akacandikishu
Umuhanuzi wa Mustaneri wa Komine Cankuzo ajejwe iby'imibano n'intwaro Pastor Niyonzima ntakana kwintambamye zihari uyu muhanuzi abandanya amagarira abagihiga imanga ko kwiyandikisha mu ikomine ari ku nyungu zabo n'iz'imiryango yabo
Ega umugore aje ari uwa kabiri abonaye ko hari hariho uwa mbere babana Nawe nyine muri we arumva yuko atariwe yari umugore wa mbere. Ibyo navyo urumva iyo birinze bigorana bica mu butungane.
Amwe mu mashiramwe haranira agateka kazi na muntu akabona ko iri tegeko ry'umukuru w'igihugu ryari kwiye guhinyanyugwa neza amakenga yabo akaba hanini afatiye ko bishobora gutuma habo gucanamwo hagati imiryango yibonekeza mu ingeso y'uguharika no gucikiza mukamenya ko muri kino gihe intara zose zo mu gihugu ziri mu masekeza yo kuraganisha abari babanye bidace mu mategeko aha muri komine cankuzo hakaba hasabwa intererano ya komine ingana n'amafaranga ibihumbi bibiri kubira imizi n'amafaranga ibihumbi bine ku yindi migu yikorera utwabo mu ntara ya cankuzo mu buseruko bw'u Burundi Kaisa Lilian inamahoro ijwi rya Amerika
Wakoze ya Raisa Liliana inamahoro, tumira mategato, hamaduche dukubitiza amaso kumbuga ngurukana umenye turabe ichawanya gihugu wali kwa ravuga kurio ngingo y'umukuru w'igihugu c'u Burundi aherutse kuvuga yuko atoboba na n'umuntu batandikanywe canke naho hakazo kwandikwa uwa mbere mu gihe umushinga nta bafise abafasoni benshi.
Cha, bija bije, bira nuganuka kwa rivyo.
Eka nibihu.
Ngo nibihu akani na vyisomeye.
Eh ndakubwiye kwa tarivyo.
Nivyo.
Sivyo.
Nivyo.
Eka sivyo.
Ehe dupingi. Ehe dupingi. Utangiki.
Eh mupinga mupingi. Umvirize ijwi rya Amerika. Irabeshutse bihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
Inkuru rero icana cana ko kumbuga ngurukana bumenyi cyane muri nondwi ihagaze ahanini ku ngingo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherutse gushiraho yuko abubatse bidace mu mategeko bitunganya nayo ikaba iri kwiratera impari kumbuga ngurukana bumenyi kuko hari habatatahuye neza nimba bubakanye n'abafasoni batatu uyo bazoca batora abari midini rya Islam nabo nyene utubazo nitwinshi kumbuga ngurukana bumenyi umunyamakuru wacu Diane Ndonsi Bujumbura yakubitijeho amaso araraba naba mwe mu bo vyega kugira ngo batange umuco kuri izo mpari reka dukurikire ino nkuru yiwe
kuva umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ashinze itegeko itariki imwe rusama ko abagabo bubatse n'abagore benshi babwirizwa kwandikisha umugore umwe mu mategeko akaba ari we batunga ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu buriko bukora ibishoboka kugira uyu mwaka w'2017 urangire iryo tegeko cyubahirijwe na bose nk'uko umukuru w'igihugu yabisavye ariko rero abatari bake bari bajije nimba iryo tegeko rizoshigwa mu ngiro nabo mu idini rya Islamu kuko ribarekurira kurongora umugore arenga umwe ibi bavyibaza ku mbuga ngurukana bumenyi inyuma y'iminsi itatu hari umuntu yanditse ku rubuga rwa Facebook inkuru yagiranye n'abayisilamu bo muri quartier ya Buyenzi mu gisagara cha Bujumbura kubijanye n'iri tegeko ryo kutarenza umugore umwe aho benshi batumva kurekura itegeko ry'idini kugira ngo bubahirize igihugu aha turabasomera bimwe mu byanditswe na bamwe nabandi kuri izo mbuga tutavuze amazina yabo dutangurire kuri uyavuga ati ikibazo c'abayisilamu gikwiye gushigwa ku ruhande kikigwa kubera ukwizera gufatiye ku idini ryabo ribarekurira kurongora abagore benshi ahandi bizokwega ingorane ubundi nawe ati twebwe tuzokurikiza amategeko y'idini ikorowani iraduhagije uyu nawe yanditse ati nk'abayisilamu ntidushobora kwemera ingingo nk'iyo imvongo ni itegeko ry'igihugu haha ntidushobora kutubahiriza ico ala adutegeka twotuma dufa duhagarariye ukuri niba abategeka kugenda muri gusa mwese muzobikora mwese ngo ni igihugu kibivuze hariho ibintu tudashobora kwemera uyu nawe yandika avuga ati itegeko ryari rihasanzwe ahubwo ishigwa mu ngiro ryayo niryo riteye ingorane uyu ndati nyabo nabagabo bose bakuye kubaka n'abagore benshi kuko abakobwa babaye benshi kuruta abahungu kandi abakobwa nabo n'uburenganzira bwabo kurongogwa turangirize kuri yavuga ati nubu ikibazo kiguma kubana no kubagore aha rero ijwi rya Amerika ryarondeye ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu kugira ngo butange umuco umuvugizi muri ubwo bushikiranganje akaba n'umwunganizi w'uburamutswa Terence Ntayiraja aratomora neza ko itegeko cyuko umurundi abwirizwa gutunga umugore umwe gega abantu bose bataravye amadini barimwo
murazi yuko leta y'u Burundi ni leta idashingiye ku idini na rimwe ico bita anetalayike nico gituma rero n'amategeko araba barundi bose atanamavuyemwo haba mu budasabwabo bw'amadini atandukanye leta rero mu ntwaro yayo n'amategeko yayishinga ntifatira ku idini na rimwe nico gituma iyo ngingo nyine cyo bari mu kuri igihugu yafashe iraba abarundi bose atanumwe avuyemo kugira ngo ingo zihari zose zisunge amategeko agenga ingo n'imiryango zunze amategeko no kuvuga yuko rero ibiri inyuma y'ivyo ntiba biri mu mategeko ivyo rero ubuzoheza kabandanya muri byo gukora amakosa amategeko azomuhana canke bagiye mu vidini zabo nta winjira mu idini mugabo barabe inkurikiriza abo twavunira akagohe wewe ni wemera kuguma umugore w'umuntu utatse amategeko ejo abo bana bawe bakagirwa na canke wewe kiba kibazo gitandukanye
naha nyene umukuru w'inama y'abashehe mu Burundi Cher Jawabu Nzorirenga mu kiganiro yahajwe rya Amerika arashigikira iryo tegeko afatiye ko abagabo atabushobozi bagifise bwo gutunga abagore benshi mu buryo idini ribitegeka
kubera yuko riri mu mategeko y'idini kandi kujya iryo tegeko ntirije gukinyiza abayisilamu mu Burundi batwumve neza iryo tegeko ryaje gushira mu ngiro iki Imana yasabye kuko yatubwiye ati mu kigabane cya kane cyo nyene cyuba cy'abagore mwenye kumurongo wa kane cyangwa gatanu gutyo mukaba mwebwe mudashowe kuronka abasuku kazi kuko ibyo abasuku kazi byari vya kera muri iki gihe nta bakihari kirese ubumara n'ibindi bintu ni murongore abo mushoboye ari umwe babiri batatu bane uko niko Imana yabivuze mugabo igice sitege kwashize ko ni ngombwa yuko umugabo wese muri Islam arongora bane siko yabivuze
nakubijanye n'abana bavuka ku bagore batazokwandikwa mu mategeko umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Terence Ntayiraja aributsa ko amategeko y'u Burundi akingira umwana ariko nyina we atacanoba. Tumenyeshe kandi ko iri tegeko rifata ingo zubatswe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 980. Mu gisagara cha Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika bunaho dutandukire ibivugwa mu makambi abayisilamu yo mu ikambi yo mu Rusenda ari mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Congo. Bavuga ko nubwo ibiciro by'ibiribwa byaduze cyane muri uku kwezi kwa Ramadan bitababuza gufasha bagenzi babo batishoboye harimo imfuvyi n'abagendana ubumuga. Umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo yaduteguriye ino nkuru.
Mu nkambi yo mu Rusenda ahabarizwa abayoboke b'abayisilamu bagera kuri 77 bari mu gisibo gitagatifu cya Ramadhani. Basobanuye yuko muri uku kwezi kwa Ramadhani abari igihe cyo kwiyegereza Imana bakora ibyiza birimo gufasha abafite ubushobozi buke, kuko bisobanurwa na Sabimana Yusufu umuyisilamu mu nkambi yo mu Rusenda.
Batishoboye rimwe na rimwe twama dusa tujajya ku musigiti tugatanga amawayiza tukabwira abantu ukuno bategezwa gufasha abandi, kuko ari abandi batishoboye n'abandi bari bataye bataronka uburyo bwo kuronka ayo mahe izonjya. Tukaja tutubwira nk'abantu bishoboye tukababwira mufasha abandi muzane sadaka ziwanyu cyangwa ducangisha amafaranga turabe ukuno dutekera abandi abafite ubumuga nabo kabisa twama tubaci tujya kubareba tukaraba ni sadaka nkiya tuzokwama izo twama turonka tukabacishiriza ko no ku munsi w'Iraidi tukaraba yuko tuzokwama tuzoronka irya zakatu lfitri tukabitaniriza nabo bakaronka ibyo bafunguriramo.
Abayisilamu bo muri inkambi bemeza yuko abacuruzi bazamuye ibiciro bya bimwe mu biribwa ahanini bitewe n'uko abari mu gisibo bakunze gufungura indyo ziba zitandukanye n'izo baba basanzwe bafungura. Aha bakaba bakoresha imbaraga n'ubwenge kugira ngo babone amafaranga yo guhayisha ibyo biribwa badahabwa na pamu.
Ubu tujya ibiharage, ibitoki, muhi wabonetse, imyumbati, ibintu byose bishobora kuba byoroshye bishobora kugufasha igihe ugiye kujya wari washonje cyane, nibyo abayisilamu bakoresha ajya ku mugoroba yageze kubafungura.
None se mubibona gute muri impunzi kandi pamita biba?
Pame ntabyo duha nibyo, ariko turi impunzi, ariko twahunganye umutwe urimo ubwenge shobora kwiyumvira ati turahava tujya gute, birahava buca gute, burahava bigenda gute. Cyo gituma nakubwiye ko umuntu ari yaranje akinyonga akiranje akarondera akoresheje bujya bwenge inguvu nimba rwasomba amabuye n'amasomba amatafari ariko amakafa aronke ajya ikijya kintu aza guhava afungura ku mugoroba. Ari ibiciro bimwe by'ifungura byagiye bizamuka kubera babasanzwe bazi ko abayisilamu babwizwa kubikenera cyane. Nk'imihwi itatu yahora igura 200 ariko ubu umuhu ni 100, no kuvuga ko wariyongeye ko yandi mafaranga 100 kugira ugura imi bitatu no kufisa 300 yavuye ku ibeje 200 bace bashira umuhu umwe ni 100. Isukari bahora bayigura ivere bayigura 350 ariko ubu isukari ivere n'amafaranga 400 nuko baba basanzwe bazi ati umwisira amabwirizwa kurunwa icyayi buri kumugoroba bace bashaka ajya amafaranga 50 ariko nivyo. N'imyumbati aho bahora batereka imyumbati 5 500 ubu batereka imyumbati 4 500 kuba bazi barayigura byanka byakunda. ibiciro bibwizwa kuduga ariko turi inyonga tukagura gukenye ne ko badusanzwe tubimenyeye kandi imana irabidushagoza gasanga byashagwa
umuyobozi wungirije w'abayisilamu babarizwa muri inkambi ifite imisigiti ne bwana Keza Nuhu ubwo yaganiraga na Radio Ijwi rya Amerika yemeje yuko igisibo cya Ramadhan kiri kugenda neza ariko bagifite imbogamizi zo kubura abaterankunga bashobora kubaha ubufasha aha akabakangurira abayisilamu baba hanze y'inkambi ko baba bahafi
turabye nk'abayisilamu bari hanze y'ikambi bafise ubushobozi botugeraho bakamenya ko turabayisilamu bari ngaha mu nkambi kandi ko abayisilamu turi umwe aricyo bafise bakaduterera ariko cyane cyane ntidukeneye imfunguro cyane durakeneye cyane niduwa bakadusabira agasabisho ku Mana kugira kumbure n'ifunga ryacu rigende neza hanyuma kumusi wiraidi naho nkuko bisanzwe naho nyine ntwereka gusaba uwumva wese ashobora kwifatanya natwe akazana intereranye iwe kumbure tukanezererwa hamwe kuri uwo munsi mukuru kuko bari umunsi mukuru uhambaye cyane
muri uku kwezi kw'igisibo gitagatifu abayoboke b'idini rya Islam bakaba bigomwa kujya no kunywa ku manwa ndetse no kwirinda ingeso mbi zirimo gutukana no gutongana Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda
nubwo rero Vedaste wumva ngaho mu ikambi ya Rusenda ikiranga abayislam muri no minsi harimo ugudafata ibiyayura mutwe canke ngo bagire ikindi kintu banwa mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda hoho havugwa ibiyayura mutwe bigwiriye kugwaruka gwaho Desire Hatungimana aratubwira ivyinshi kwino nkuru
ikambi y'impunzi iz'abarundi ya Mahama irimo abantu barenga 55,000 bagizwe hanini n'ugwaruka iberamwo ibintu byinshi bituma ugwaruka rumwe rumwe rutumurongo rukijukira ibiyayura mutwe ugwaruka rubaha Mahama ruriyemerera ko kunywa urumogi bikogwa muri yo kambi mbere bamwe bakarunwa ku mugaragaro
ibintu byerekeye biyayura mutwe mu nkambi hari benshi babifata ari n'abandi batabifata akarorero nko ku bantu usanga dufate nk'ikintu cy'urumogi cyoco barakibabinwa ku mugaragaro asangana n'umu polisi aza kubafata gusaba barinzi bavuga ngo baje gufata bagafata nk'urya dandaza
none nkawe uri umujene kubona abantu banywa ibiyayura mutwe ntubona ko bishaka kwabuza akazoza kanyu
nyene ikiyayura mutwe ni kibi kikubuza kazoza kuko ntibiyumvira kujya abandi bari ntibiyumvira gukora ikintu cy'umugambi wo guteza imbere ahubwo wiyumvira kujya muri amarigara nyene yababandi nyene muri akucu kiyayura mutwe
igenekerezo rya 15 ukwezi kwa gatanu hari misore itandatu yaciriwe imanza yagirizwa kunywa ibiyayura mutwe kubona izo manza bazicira mu ikambi abahaba bariko bararorera yarafashije cyane nkuko no musore ye abivuga
ikigwa nyine twara cyakuye usivye ko nkabamwe tuba turi mu bigo by'amashuri kwiga ariko abo babandi nyene babikora batiga barabibonye nibaza ko byabahaye ikigwa kuko ubona aho buri gutembera mibarabara biragoye kubabona bace mu mazu bakinyegeze birafise akamaro nyene kubera bace bagira ico batinya hajya ni nkuko bereka ico bitwa kirazira kuko nabo barabona ati nitwabikora ibintu bazoduhanuka gahita babireka
iyo muhuye ntawe bahanura ngo iki
kuvuga ngo ndabahanure biragoye kuko nta naho duhurira nanje ubwanje niyo duhuye mu ibarabara ntunamuvugisha kuko unabimubwiye nkivyo akubona nk'umwasi wiwe
Aster tuyikorere arongoye ugwaruka rubaho muri iyo kambi ya Mahama aremeza ko ugwaruka rongoye harimwo urufate byayirura mutwe ahanini ibigizwe n'urumogi amenyesha ko inyuma y'indwi zibiri izo manza zibaye hamaze kuba impinduka zikomeye
kubisanzwe ugo rubanza cancane kwagizeho gukimaza cyane kwera kubabonye yuko ahubwo umuntu anwe byo byabwenga atari kuyibagiza gusa ahubwo bishobora gutuma ubuzima bwiwe buhereza muri gereza bigatuma ahubwo abandi basigaye inyuma babona yuko ejo nabandanye ivyo nabari kuri ivyo turakabona changement sociale turanako ubirikiraza kandi abantu hari kintu basigaye batinya cyane mu kambi ya Mahama yivuze ikiyo byabwenge bumva ko ari kindi kintu gikomeye cyane kandi bacyavuye hasi bagigunze guza umutekano zose mbere polisi n'inzego z'ikambi zose zagikuriye hasi kugira ngo cyane cyane zifate umuntu wese aregwa ko akoresha ibyabwenge no kuvuga rero nk'abajene barabona impinduka cyane cyane mu kambi ya Mahama ko nk'amagira atandukanye hehe ubu umenyekanye baragushikako bifatanywe ugafungwa ariko cyambere n'impanuro
niyo saba Ferdinand umwe mu gwaruka rubaha Mahama yijukiye inkino mbere zikaba zimaze kumugirira kamaro kuko ari mu baheruka kuronka agashimo k'4,400 mu higanwa ry'amahoro ryabereye Kigali kwa 21 ukwezi kwa gatanu asaba bagenzi we kuva ibuzimu bakajibuntu.
Oh, akamono batera nuko bijya bevyo bwenge bo biheba bakaza muri sport. Kuko uri muri sport nta kintu nakimusura kuyumvira cyo ku ruhande ibintu byo kunywa itabi, kunywa inzoga, ibiki abantu bajanye ne mu bintu by'ubusambanye, byo byose bica bikuvamo mu mutwe ubwo muwumvira gusa sport. Jere no bahanura ko boheba bijya biya ya mutwe bakaza tugakora sport, kuko sport irashobora kugutunga ikagutungira n'umujyango.
Iyo muhuye murubahuka mukababwira
rimwe na rimwe turabibabwira ariko hari abavyumva n'abandi batavyumva.
Mwomenya ko abasore batandatu bo mu ikambi ya Mahama bafashwe banywa ibiyayura mutwe baherutse gukatirwa imanza, uwahanywe cyane akaba yaciriwe gufungwa imyaka 2 n'igice. Desire Hatungimana, Imahama, Ijwi rya Amerika.
Harakoze Desire Hatungimana. Nene no kuri we duce dusozera ikiganiro cy'uno munsi. Diane Nahazwe, Innocent Kimenyi na Ingenieur Justin mwari kumwe, twemitwifurije kugira umunsi mwiza.